Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivuga iri Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shimwe mwese muduteze amatwi, ndabaramukije mwiriwe neza. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Fidel Niyongabo.
Afatikanije na Diane Nahazwe, nanje ndabaramukije ikaze mwese mu biganiro byacu.
Amafaranga abayohereza hanze bakajya muri konti zo muri Swiss cyangwa bakamuha ruswa kuri mobile money cyangwa Western Union. Ayo ngayo uzayabona gute? Imbogamizi rero nyamukuru nuko hari abantu benshi badatanga amakuru kuri iki cyaha.
Uwo ni umushyikiriza amanza mukuru w'u Rwanda Jean Bosco Tangana, avuga ku ngorane serivisi yabo ihura nazo mu kurwanya ruswa mu gihugu. Abantu batanu barakomeretse mu gitero cya grenade cyabereye mu kibanza Mabisa hagararamwo ku murwa mukuru w'u Burundi Bujumbura. Ibyo byatangajwe n'igipolisi uno munsi ku wa kabiri.
Urusiya urageramiye ibitangazamakuru vya Amerika.
Icegera c'umunyamabanga mukuru wa ONU ku bibazo vya politike yashitse mu gihugu ca Korea ya ruguru gufasha kuhwamika imishyamirano yatewe n'imigambi y'ico gihugu yerekeye ibigwanisho ruhonyanganda na misile balistike.
Umugambi uri ku butegetsi muri Afurika y'Epfo uri mu matora y'uwazosubirira Perezida Jacob Zuma.
Izi nkuru hamwe n'andi makuru tubafitiye turazigaruka ko mu kanya gatoyi. Imbere yaho ariko mu mwanya w'amakuru avuga hirya no hino ku isi, bahera ku nkuru yerekeye Burundi. Abantu batanu barakomeretse mu gitero cya grenade cyabereye mu kibanza Mabisa hagararamwo ku murwa mukuru w'u Burundi Bujumbura. Ibyo byatangajwe n'igipolisi uno munsi ku wa kabiri. Igipolisi gitangaza ko grenade yatewe mu bantu bari mu kibanza Mabisa hagararamwo ku murwa mukuru Bujumbura mu ijoro ryo ku munsi wa mbere. Ivyo byabaye hafi isaha zibiri zo mu ijoro ejo ku wa mbere. Umukuru w'igipolisi mu gisagara cha Bujumbura Bonfort Ndoreraho yabwiye itangazamakuru ry'Abafaransa Agence France Presse k'umuntu atamenyekanye yateye grenade mu bantu bari barindiye bus mu kibanza zihagararamwo mu gisagara cha Bujumbura. Amenyesha ko abantu batanu bakomeretse, umwe muri bo bikomeye cyane. Ndoreraho avuga ko umuntu yikekwa yahagaritswe ariko afata amasanamu ahabereye ico gitero. Atangaza ko uwo muntu ariko arasambishwa. Amenyesha ko yandi magrenade abiri yaturitse mu bibanza atabantu bari mwo ku murwa mukuru Bujumbura mu ndwi iheze. Hari haheze amezi atari make ibitero vya nk'ivyo bitabaye. Ivyo bitero bishobora kuba bifitanye isano n'ibiganiro bishasha bihuza Abarundi vyatanguye ku itariki 28 z'ukwezi kw'11 ya Arusha muri Tanzania. Abatavuga mwe na leta bari mu buhungiro ntibari muri ivyo biganiro.
Muri Afrika y'Epfo, umugambwe uri ku butegetsi ya ANC uri mu matora y'uzokorera mu ngata Perezida Jacob Zuma urongoye kuva muri 2009 ibitigiri bimaze kuja habona mu ntara z'uburaruko nka Limpopo na KwaZulu-Natal vyerekana ko icegera c'umukuru w'igihugu Cyril Ramaphosa ari we afise amahirwe yo kuzohava atahukana intsinzi. Cyril amaze kwegeranya amajwi agera ku 18,859 mu ntara 9 ubu bariko barahiganwa. Konsazana Dlamini Zuma na we yahora arongoye umuryango umwe bwa Afrika hageze ku majwi 3,330 muri izo ntara nyene. Bitegekanije ko umugambwe ANC uhura ku magenekerezo ya 16,200 kuno kwezi kugira ngo wemeze uzoba yatowe nk'indongozi nshasha. Uzoramuka yemejwe ni wazoca ahiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu mu matora ategekanije mu mwaka wa 2019. Haiza amezi atari make higanwa rya Ramaphosa na Madame Dlamini Zuma yahoze ari umufasoni wa Perezida Jacob Zuma ritera impari mu mugambwe wabo. Abahinga mu vya politike muri Afrika y'Epfo bakemeza ko ari nka hamwe Dlamini Zuma yotahukana intsinzi bizotuma umugambwe ucikamwo ibice kuko abatari bake batamwerekwa. Bamuhora ahanini ibiturire vya girizwa Jacob Zuma umushinga wahoze ari umushinga ntawe wiwe no kuba yaramwemereye ubudahangarwa mu butungane. Umugambwe yayinitse uri ku butegetsi kuva mwaka w'1994.
Bandanya kumvise amakuru yo hirya no hino twabateguriye mu kirundi n'ikinyarwanda kuri Radio Ijwi rya Amerika. Tuve muri Afrika dukubitire mu mahanga aho icegera c'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ku bibazo vya politike Jeffrey Feltman yashitse mu gihugu cya Korea ya ruguru gufasha guhamika imishyamirano yatewe n'imigambi y'icyo gihugu ijanye n'ibigwanisho roho nyanganda na misile ballistic. Jeffrey Feltman yagiye ku mugwa mukuru wa Korea ya ruguru Pyongyang no Moscow wa kabiri, inyuma yuko ahagaze ku mugwa mukuru w'Ubushinwa Beijing umunsi umwe imbere yaho. Feltman niwe mutegetsi w'ishyirahamwe ONU wo ku rwego rw'icegera cy'umunyamabanga mukuru agendeye Korea ya ruguru kuva mu mwaka w'2010. Umuvugizi w'ishyirahamwe ONU Stefan Dujarric yatangaje ejo kuwa mbere ko Feltman azoganira ibibazo biteye amakenga impande zose n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Korea ya ruguru Ri Yong-ho mu rugendo rwiwe ruzorangira ku munsi wa gatanu. Urugendo rwa Feltman ruhuriranye n'imyimenyerezo ya gisirikare Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko zigirira hamwe na Korea y'Epfo. Iyo myimenyerezo yarangiye yatanguye muri antunga ku munsi wa mbere. Dujarric yatangaje ko abategetsi ba Korea ya ruguru batumiye Feltman kugenda icyo gihugu mu kwezi kw'icyenda.
Ibitangazamakuru bigira kuri icyenda vyo muri Amerika bigiye kuja birafatwa nk'ibikorera inyungu za Amerika mu Burusiya, nk'uko bitangazwa n'umushikiranganji bw'ubutungane bw'ico gihugu. Muri ivyo binyamakuru harimo Radio Ijwi rya Amerika na Radio Free Europe, amwe mu maradio afashwa mu vy'uburyo na Leta ya Amerika. Iyo ngingo itangaje inyuma yaho Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin atereye igikumu ku itegeko ritanga uburenganzira bw'uko ibitangazamakuru bishobora gufatwa nk'ibikorera inyungu z'ibihugu vyabo muri ico gihugu c'Uburusiya. Iryo tegeko ritegwa ivyatsi n'amashamwe haranira gateka kazi na muntu nka Human Rights Watch ritomora ko ikinyamakuru cose cegwa n'iyo ngingo gishaka kubandanya gukora mu Rusiya kibwirizwa kubanza kwemanga ko gikorera inyungu z'igihugu gikomokamwo, kikerekana kandi kikereka abategetsi w'Urusiya iyo gikura amafaranga gikoresha ingene ubwo buryo bukoreshwa n'abagikoresha. Ijwi rya Amerika ntaco riravuga kuri ino ngingo, ariko ubushikiranganji bujeje ubumigenderanire ya Amerika n'amakungu bwamaze kwiyamiriza.
Peter yagekanijwe kw'intumwa y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu gihugu cya Yemen Ismail Ould Sheikh Ahmed acira ku mayange n'umusuku wa kabiri abagize urwego rw'ishyirahamwe ONU rujeje kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi kugugana ibintu byifashe muri Yemen. N'umunsi umwe inyuma y'uko abagwanya ubutegetsi bishe Ali Abdullah Saleh yahoze ari perezida wa Yemen. Ali Abdullah Saleh yahoze kandi acuditse n'abagwanya ubutegetsi. Umuvugizi w'ishyirahamwe ONU Stefan Dujarric yabwiye amenyeshamakuru ko yiteze ko Ould Sheikh Ahmed aganira inkurikizi za politiki ku yicwa rya Ali Abdullah Saleh. Amenyesha kwicwa ryiwe bituma ibintu bitari byoroshe mu gihugu cya Yemen bigorana kurushiriza. Dujarric avuga ku ishyirahamwe ONU ryiteguriye gufasha guhagarika ingwano muri Yemen biciye mu mahoro. Iyo ngwano yahitanye abantu 10,000,000, abandi miliyoni n'imiliyoni bakaba bakeneye imfashanyo muri icyo gihugu kuva mu mwaka w'2014. Umutegetsi w'ishyirahamwe ONU ajejwe ivyerekeye imfashanyo muri Yemen Jamie McGoldrick yasavye agahengwe uno musiko wa kabiri kugira bituma abanyagihugu baronka imfashanyo.
Gahunda ya radio yacu tuyibashikiriza iminsi yose kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu, no ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Burundi, naho tukumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu, no kuri site yacu ari www.radioyacu.voa.com. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC amakuru yo mu karere. Kuri uyu wa kabiri abanyepolitike b'Abarundi bari mu biganiro yarusha batevye barahurira mu nama ya bose, naho biruka iyo nama nta n'isaha imwe yamaze. Umuhuza yaciye ashima kubonana nabo yise imboneza zihambaye zigizwe n'abantu batanu zirimo ubuserukira leta n'abahoze batwara Burundi. Pierre Claver Niyonkuru ari yarusha ni inkuru yakurikiranye.
N'inama ya bose yamaze umwanya urume rumara kuko yamaze minota 45 na n'uwabajije ikibazo, ahubwo abanyepolitike bose bumvirije ijambo umuhuza yababwiye. Benjamin Mukapa yabahamagariye kwibagira ibibatandukanya bagashira imbere inyungu z'igihugu. Yababwiye ko bokwitegurira kugira ivyo bahevye ku mpande zose kugira ngo bakize igihugu. Mukapa yababwiye ko batorabana nk'abansi, ahubwo ko arabavukana gusa ari ivyo badahuriza ko muri politiki. politike. Umwe muri abo banyepolitike avuga ko Mukapa asa n'uwabakariye, maze akavuga ko ababajwe nuko indwi yose iheze ata kintu kiboneka nk'urwandiko rumwe barahuriza ko ubwo rwandiko kubwo muhuza rwari kuba rurimwo ivyo bahurije ko n'ivyo batahurije ko, aho kumuha inzandiko zine zitandukanye. Umuhuza yabwiye abo banyepolitike mu majambo yiwe ati ivyo mukora byose hari ibibazo bikomeye twabonye Musaba, ariko bidashobora gutorerwa umuti amatora atabaye. Ati kubera izo mpamvu mwiga ingene amatora yo mu mwaka w'2020 ategurwa neza, gutyo ibindi bibazo nkora mutima mubandanye mu bitorera umuti mu nyuma. Umuhuza Mukapa yaciye afata ingingo yo kubonana n'abaserukira imigwi yose abo banyepolitike bari bamaze iminsi barigabuyemwo. Iyo migwi imbere yaranamuhaye inzandiko zirimwo ivyo babona nk'umuti w'amatata ari mu gihugu c'u Burundi. Abo nabo ni babiri baserukira uruhande rw'umugambo uri ku butegetsi, nabo bari kumwe abaserukira imigambi tsavuga rumwe na leta, nabo bacuditse abaserukira impande zibiri z'amashirahamwe yigenga n'abaserukira umugwi w'abakenyezi. Ico uwo mubonano wabo ushimikira ko no guca hirya no hino ibyatanzwe byoja mu masezerano yitezwe gusinywa. Inyuma yaho umuhuza yahamagaje abo yise imboneza zikomeye mu bitavye ibiganiro leader politique clé mu Gifaransa. Abona bahoze batwara Burundi babiri, Domitien Ndayizeye na Sylvestre Ntibantunganya, intumwa ya leta Terence Ntayiraja, umuhuza w'abarundi hagati mu gihugu Edouard Nduwimana n'umushingamateka Agatogwasa asanzwe aricegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka. Ako kanama abari muri ivyo biganiro bise ko ari rukokoma niko kazogena intumbero y'imisi itatu isigaye y'ibiganiro. Bamwe mbere bavuze ko hashobora gufatirwayo n'ingengo ruhasha naho atawura zimenya. Muri iyo nama ya bose yabaye umwanya muto imbere y'umutaga, umuhuza yababwiye ko uburyo bwabonetse bwo gufasha ibiganiro ari bwo gushika ku munsi wa gatanu w'iyendwi. Abamenyesha kwamwe byo kwanka ko bumvikana ku masezerano, bupfuma bumvikana ku rwandiko rumwe bonyene bakamenya ingene bagwita, ariko bakarutera ko umukono yifuza ko guhoba rurimwo ivyo bahuriza ko gutyo hazotumwe ko ikindi gice ca nyuma co gusozera ibiganiro aho boca barabira hamwe ivyo badahuriza ko. Ubu rero ikirindiriwe nuko ibiro vy'umuhuza bishira habona urwandiko rumwe rurimwo ivyumviro vyose vyacekirijwe nabo banyepolitike. Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru arakenuye. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi aragabisha amashirahamwe yo gutumatumana ko amakuru hakoreshejwe amatelefone adatanga ikori mu ijambo yashikirije hari ko harahimbaza umunsi wahariwe abatanga kori mu gihugu cy'u Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yahaye amezi atatu gusa ubushikiranganje bw'ubudandaji kugira ngo buzobe bwayashize ku murongo. Ni inkuru yakurikiranywe n'umenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Muyinga Jean Bosco Ndarurinze.
Ku mwaka ugira kabiri Uburundi bwahimbaje umunsi bwahariye abatanga kori. Mu gisagara cya Muyinga niho urubanza rwari ruhagarikiwe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza rwabereye. Audace Niyonzima arongoye ikigo be avuga ko mu myaka umunani icyo kigo kimaze gikora kimaze gutera intambwe iboneka.
Kukaba nkako mbere yuko ikigo OBR gitangura gukora amakori yatozwa yaba bagato miliyaridi amajana tatu gusa, ariko ubu dukoraniye hano uyu mwaka tuyiteze ko obe ishobora kwegeranya amakori arenga miliyaridi amajana indwi na mirongo ibiri nk'uko byateganijwe mu itegeko rya leta.
Uburongoye ikigo OBR avuga ko ivyo babikesha icuka ciza kiri hagati y'abatanga kori n'abakozi ba OBR uko bitahora. Ivyo biremezwa na Audace Bukuru aserukira abadandaza mu Burundi. Indwi yahariwe umutanga kori isozererewe rimwe n'imurikagurisha ryari rimaze iminsi ribera i Muyinga. Vyinshi mu vyahiganwa ni ivyahinguriwe mu Burundi mu bivuye mu birimwa. Ni muri iyo ntumbero userukira abadandaza asaba leta kwitaho ubwambere abadandaza bato bato na cyane cyane umurimyi.
Turabire ingene hobaho iki kigega gishobora gufata mu mugongo abarimyi. Nanoneho igihugu cy'u Burundi tuzwe cyane cyane n'uburimyi. Umuntu yaguze imodokari bikwegana, yagize ingorane baramushumbusha. Ariko umurimyi iyo umurima wiwe uguye mu rubura atahazira yoye.
umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza asaba abarundi gukunda gusumba ivyahinguriwe mu Burundi. Arashimira cyane abatanga kodi babikora atagahato. Abatanga kodi b'intangarugero yabasabiye ibibanza by'iteka mu minsi mikuru izo ziratunganywa mu gihugu. Aragaye yivuye inyuma amashyirahamwe yo gutuma tumanako amakuru hakoreshejwe amatelefone ngendanwa.
Turagaye cyane abategeze gutanga amakori batayatanga kuko kugagaza cyane kuko umutima mubi kandi bariho. Kubwiyo turakariye cyane abantu bakorera mu mashyirahamwe ajanye gutangwa n'ahantu amakuru, icyo bita mu Gifaransa telefone mobile. Wewe no munsi mugere mwikubita gashi kuko amaraporo dufise arerekana neza yuko atamutima bufise mwiza ugutanga makori kandi ari mwe mwegeranye amafaranga menshi y'abarundi.
Umukuru w'igihugu aranayagabisha agatanga amezi atatu gusa kugira ababijejwe babe bayasubije ku murongo.
Turifuza yuko rero inzego zibijejwe n'ubushikiranganje bubijejwe mu mezi atarenga atatu ari imbere muzo amabashize ku murongo kugira ngo ako gahaze kahave butakigaruka. Ayo mezi atatu aheze atacyo mukoze inyuma yato zofata izindi ngingo zikomeye zizotuma mubikora.
Abatanga kodi b'intangarugero bahawe ubushimwe mu mice itanu. Nkuru nziza yasaba ikigo Obel gusohora urutonde rw'abatanga amakori n'abatayatanga bakazoheza bakamanikwa ku makomine aho abanyagihugu bazoheza bakabona abafasha kubaka igihugu n'abajya imitsi abandi nk'uko abimenyesha. Imuyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Mumunota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Mu Rwanda mu nama yo kungurana ibyiyumviro bakoze mu kumuhingamo uyu wa kabiri, abamenyesha makuru bo mu Rwanda basanga icyaha cyo gusebanya kitari gikwiye kuja mu gitabo cy'amategeko ahana, ahubwo kwambika icyeyi mu mategeko yubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Eric Bagire ubusa yakurikiranye iyo nama yateguwe n'amashyirahamwe y'abamenyesha makuru.
Ni inama ifatwa nk'umwanya mwiza mu gutanga ibitekerezo ku mushinga w'igitabo cy'amategeko ahana ibyaha uri kwigwa mu nteko ishinga amategeko. Abanyamakuru ku bibareba bibanze kuri zimwe mu ngingo ziri muri uwo mushinga w'igitabo cy'amategeko ahana ibyaha ndetse n'ibihano. Dufashe nk'ingingo ya 257 ijyanye no gukoza isoni abayobozi b'igihugu n'abashinzwe umurimo rusange w'igihugu. Ivuga ko umuntu wese ukoze isoni mu magambo, mu bimenyetso cyangwa ibikangisha inyandiko cyangwa se ibishushanyo, umwe mu bagize inteko ishinga amategeko mu gihe akora umurimo yatorewe cyangwa se biturutse kuri uwo murimo, umwe mu bagize guverinoma, abashinzwe umutekano cyangwa se undi wese ushinzwe umurimo rusange w'igihugu mu gihe akora uwo murimo, ashinzwe cyangwa se ari wo biturutseho, abakoze icyaha. Iyo bihamijwe n'urukiko hanishwa igihano kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitageze imyaka ibiri, ni hazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 500 ariko atarenza miliyoni imwe cyangwa se kimwe gusa muri ibyo bihano. Iyi ngingo ivuga ko niba gukoze isoni byabereye mu nteko ishinga amategeko cyangwa se byakorewe umwe mu bayobozi bakuru b'igihugu, ibihano byateganijwe mu gika cya mbere cy'iyi ngingo byikuba kabiri. Iyi ngingo kimwe n'izindi abanyamakuru barasanga zitakagombye kujya mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha, ahubwo zikajya mu mategeko mbonezamubano. Bagasanga kubizugumishamo byaha umwanya mwiza ku butegetsi mu kubangamira bikomeye ubwisanzure bw'itangazamakuru no gutanga ibitekerezo icyarimwe no kwihunza inshingano ku bategetsi. Bwana John Williams intwari n'umuyobozi w'ikinyamakuru Eleme News.
Ese twatuka dute mu myaka igiye kwa 18 maze mu kino kivuga cy'itangazamakuru? Sindumva nari mwe ari umunyamakuru wanditse ngo imodoka ya general iheruka mu Kinamba ngo abe yamusebeje atyo. Sindabona uwanditse ngo ministri Kanaka arya ibiryo bidakaranze cyangwa se arambara ntaberwe. Ibyo ntawe urabikora. Niba utwo tuntu twakabaye guserya tudashobora kudukora, ahubwo icyo dukora ari kubasaba to be accountable. Ibyo bari kurengera, ibyo batari gukora biri mu nshingano zabo byo bagomba rubanda. Nibyo tureba, nibyo mboni zabo, ko ari byo tuvugaho tutajya kubatuka no kubasesereza kuki byakwitwa icyaha.
Indi ngingo abanyamakuru basanga isa n'iteye urujijo ni ya 257 irebana no gutuka cyangwa gusebya Perezida wa Repubulika. Nayivuga ku muntu wese utuka cyangwa usebya Perezida wa Repubulika abakoze icyaha. Iyo bihamijwe n'urukiko hanishwe igihano kitari munsi y'imyaka 5 ariko itarenze imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda arenze miliyoni 5 ariko atarenze miliyoni 7. Kuri bwana Robert Mugabo umuyobozi w'ikinyamakuru Great Lakes Voice wasanga bisa n'ibidashoboka ku munyamakuru yagera kuri urwo rwego uretse icyo yita gushaka kubangamira ubwisanzure bw'itangazamakuru.
Yesi niyumvisha gusebya umukuru w'igihugu agendera muri convoy murabizi yahageze twese duhagarara uruhande abafite utumodoka batadufite nubwo mwemerewe kureba convoy kureba hino kumva ko afite ikibazo kugera Robert na Museveje n'abajepe bose bamurinda n'amushara afite n'inshingano afite kumva ko afite ubwoba kugera Robert na Museveje yuko adakora neza ikigaro ze aho bakora amategeko bafite ikibazo ku muntu utari we keretse niba yabatakiye. Niba atabatakiye nacyo ni ikibazo ariko ni ikindi kibazo atagakwiye kugira. Aba bantu bakore mu nyungu za rubanda. Twe dukora itangazamakuru ntabwo turikora ngo ridushimishe. Turikora kubera inyungu z'abaturage. Reka itangazamakuru ryigenge.
Iyi nama nyunguranabitekerezo y'abanyamakuru yarimo n'abanyamategeko. Maitre Marie Louise Mukeshimana ubarizwa mu muryango utari uwa Leta utanga ubufasha mu by'amategeko Legal Aid Forum yagiriye inama abanyamakuru yo gushyira hamwe bakazamenya uburyo bazumvisha inteko ibyo basaba, ariko anabibutsa ko icyaha cyakorewe mu ruhame bigoye ko cyashyirwa mu mategeko mboneza mu bantu.
Ubwo rero nujya gusaba ko iyi ngingo ivaho kuko abo muhanganye nabo bashaka kwigumaho nabo bafite izindi facts. Ubwo rero nukuvuga ngo kuri iyi ngingo nabasabaga yuko iki kintu bita mu ruhame icyo kintu mwagakwiye kwifokasingaho kugira ngo mwumve koko ikintu cyabereye mu ruhame Ordre Republica Perturbe murabona bishoboka mu rwego rw'amategeko ko bijya mu bibazo mboneza muba.
Abanyamakuru baratanga ibitekerezo kuri iyi ngingo y'uburyo icyaha cyo gusebanya cyavanwa mu gitabo cy'amategeko mpanabyaha kigashyirwa mu mategeko mboneza mubano. Gusa aho bigeze hari n'abagaragaza ugutakaza icyizere gukomeye bakavuga ko ubutegetsi busa n'ubutaritaye kwitangazamakuru.
Maitre Evode agatinyuka kuvuga ko leta iyobowe na gatiko kamabanzi akicara imbere y'inteko akavuga ko abanyamakuru ari imihirimbiri iyo komisiyo ntimucyane bivuga yuko inteko ishinga amategeko ntizigera irengera itangazamakuru n'umunsi n'umwe.
Mwabantu mwe twicaye ahangaha turi bubone igisubizo gikomvenka bariya bantu. Niba umuntu ashobora kwicara muri bariya bantu akavuga ati bariya bantu ni imihirimbiri akabura n'umuntu umubwira ati bo kabyara uratukanye mubona gahunda twe turimo ariyo barimo.
Bwana Cleophase Barora umuyobozi w'urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu Rwanda yatubwiye ko nyuma y'ibitekerezo binyuranye by'abanyamakuru kuri uyu mushinga w'itegeko hazajyaho akanama kabinononsura kakabishyikiriza inteko ishinga amategeko.
Iyo abantu bahuriye mu nama nk'aha habaho agakomite gakusanya ibitekerezo kakabyandika neza hakabaho ndetse no kuba kabisharinga kuri za emails n'abari mu nama bakareba niba byanditswe uko babitanze. Nibwo rero ko muri interview nta kubwira ngo itariki twihaye niyi ariko nivuba bishoboka.
Ukurikije umurongo itangazamakuru rihagazeho kuri iyi ngingo yo gusebanya ikomeje guteza impaka, abanyamakuru ntibashyigikiye ko icyaha cyo gusebanya cyakurwaho burundu ariko barifuza ko nk'uko bisanzwe ibibazo byabo byakomeza gukemurwa n'urwego rwabo rw'igenzura. Uru rwego ruravuga ko kuva rugiyeho rwasuzumye ibirego bisaga 50 kandi nta wajyanywe mu nkiko. Ku rundi ruhande ariko bamwe mu banyamakuru baranasabwa kwisuzuma mu bunyamwuga kuko hakiri abagikora itangazamakuru rya munyumvishirize. Ibyifuzo byabo birasaba kubitega amaso rero kuko kugeza ubu Rwanda rutigeze runasinya amasezerano mpuzamahanga arengera itangazamakuru. Ni mu gihe bakomeje kwibaza ku cyabaye kidasanzwe kigiye gutuma ubutegetsi bushyira ingufu mu guhana kurusha gukosora. Akabagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Tukiri ku makuru avugwa mu gihugu cy'u Rwanda, inzego zishinzwe kurwanya ruswa muri ico gihugu zifuza ko amategeko yo kurwanya ruswa yohindurwa kugira ngo ico caha kiranduranwe n'imizi. Ibindi kwino nkuru twumviriza umenyesha makuru y'Ijwi rya Amerika mu Rwanda Asumta Kabuye.
Ikigali hatangiye inama y'ihuriro ry'abagize inteko ishinga amategeko y'u Rwanda riharanira kurwanya ruswa. Bari kumwe n'inzego zose za leta zirwanya ruswa, bagaragaje ko mu mategeko ahana ibyaha mu Rwanda bya ruswa hakigaragaramo icyuho mu mategeko atuma abanyabyaha badahanwa uko bikwiye. Buri rwego rukora ku bigendanye na ruswa mu Rwanda rwagiye rugaragaza inzitizi ruhura nazo mu mategeko ayiho ubu kandi zihishira ruswa. Muvunyi mukuru w'u Rwanda Anastase Murekezi.
Kudadeklara imitungo consistently cyangwa guhisha imitungo byagombye kuba ibyaha cya ruswa, byaha bifitanye isano na ruswa. Ku rwego rw'umuvunyi turabona Venaya 20% ari iri hejuru cyane. Fata 20% na miliyari ni miliyoni 200. Ni byinshi cyane kandi isoko rishobora kuba na miliyari 10. kuzikaza miliyari ebyiri za Venezuela zikaba zishobora kwemezemewe imbere y'amategeko ntabwo ari byo.
Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwagaragaje intambwe bwateye burwanya ibyaha bya ruswa. Umushinjacyaha mukuru Jean Bosco Mutangana yavuze ko mu gihe cy'umwaka umwe gusa babashije kuburanisha dosiye 114 z'abantu baregwa ibyaha bya ruswa bakurikiranyweho miliyari imwe na miliyoni 11 mu mafaranga y'u Rwanda. Uyu muyobozi nawe yavuze ko bahura n'imbogamizi nyinshi cyane cyane zishingiye ku mategeko ahana ibi byaha.
Amafaranga bayohereza hanze bakajya muri konti zo muri Swiss cyangwa bakamuha ruswa kuri mobile money cyangwa Western Union, ayo ngayo uzayabona gute? Imbogamizi rero nyamukuru nuko hari abantu benshi badatanga amakuru kuri iki cyaha. Umuntu akajya gukora isoko yagere bakamubwira batari ko kugira ngo dusinye kontra, urabanza utange akantu aho kugira ngo nawe agenda bivuge akagatanga, niho agenda akajya kubaka ya mihanda ya metero ebyiri zagomba kubeshesha bitabangamiye independence y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta. CID criminal investigation zitaba involved muri findings zihakiri kare, kuko iyo raporo isohotse ikazanwa mu nteko ishinga amategeko igashyirizwa izindi nzego, akenshi sosiyete tubamo amakuru arikinga.
Aimable Havugimana umuyobozi mukuru wa komisiyo y'igihugu ishinzwe kuvugurura amategeko mu Rwanda yemeye ko mu mategeko hari ibyaha mu Rwanda kuri ubu hagaragaramo ibyuho mu kurwanya ruswa ndetse bituma abayikurikiranyweho badahanwa by'intangarugero. Yagize ati hari ibyaha bifitanye isano na ruswa usanga ibihano byabyo bigaragaramo intera nini mu kubihana, kuko hari ubwo umucamanza atanga igihano gito. Havugiye aremye yatanze urugero ati nko gusaba no kwaka indonke bihanishwa igihano cy'igifungo kiva ku myaka 2 kugeza ku myaka 5. Aturumva ko intera iri hagati yo myaka ari nini, umucamanza ashobora gutanga igihano gito nk'uko biri mu mategeko. Aturumva rero ko harimo icyuho rimwe na rimwe igihano ugasanga kidahuye n'uburemere bw'icyaha kiba cyakozwe gifitanye isano na ruswa. Kuba ibyo byinshi byari bikiboneka mu mategeko kandi byaha mu Rwanda birimo na ruswa, umuyobozi wa Sena y'u Rwanda Bernard Makuza yero yasanga ko nta kikigoye kirimo ko agomba gushyirwaho amategeko akuraho izo nzitizi zose.
Mu gihe bagaragaza ko amategeko ari ahantu hari ibyuho, igisubizo kiri muri twe nyine, ni twe tugomba gushyiraho byo bijyanye no kuziba ibyuho kugira ngo izi nzego dufite zigire ubwisanzure mu gukora. Ababishinzwe aho bafite za frustration nk'uko byavuzwe, aho babura uko babigenza kubera uburyo hari amategeko uburyo akozwe usanga adasubiza cya kibazo cyangwa se ryashingira byose by'ubushake bwa politiki.
Abagize inteko ishinga amategeko ndetse n'inzego zindi za leta zikora kuri ruswa banzuye ko ibyuho mu mategeko hano y'u Rwanda byatezaga imikorere mibi hombya leta amafaranga menshi kandi ihendesha, kandi iyo mikorere ntishobore gukurikiranwa nk'icyaha bishobora kuba bigiye kuzabona igisubizo kirambye mu mategeko hano bya mu Rwanda arimo kuvugururwa mu nteko ishinga amategeko muri iki gihe. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mbere yuko gusozera amakuru n'ibiganiro turacyafite kuri isaha, dusubira tubitse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije. Abantu batanu bakomeretse mu gitero cya grenade cyabereye mu kibanza mabisa hagararamwo ku mugwa mukuru w'u Burundi Bujumbura. Ivyo vyatangajwe n'igipolisi uno munsi kuwa kabiri. Polisi itangaza ko grenade yatewe mu bantu bari mu kibanza mabisa hagararamwo ku mugwa mukuru Bujumbura mu ijoro ryeje ku munsi wa mbere.
Ibitangazamakuru bigera kuri 9 byo muri Amerika bigiye kuja bifatwa nk'ibikorera inyungu za Amerika mu Burusiya, nk'uko bitangazwa n'ubushikiranganje bw'ubutungane bw'ico gihugu. Muri ivyo binyamakuru harimo Radio Ijwi rya Amerika na Radio Free Europe, amwe mu maradio afashwa mu vy'uburyo na leta ya Amerika. Iyo ngingo itangaje inyuma yaho perezida w'Urusiya Vladimir Putin atereye igikumu ku itegeko ritanga uburenganzira bw'uko ibitangazamakuru bishobora gufatwa nk'ibikorera inyungu z'ibihugu vyabo mu Burusiya.
Icegera cy'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ku bibazo vya politike Jeffrey Feltman yashitse muri Korea ya ruguru gufasha guhanika imishamirano yatewe n'imigambi y'ico gihugu ijanye n'ibigwanisho ruhonyanganda na misile balistike.
Tugarutse muri Afrika, Afrika y'Epfo umugambwe uri ku butegetsi ANC uri mu matora uzokora mu ngata perezida Jacob Zuma awurongoye kuva muri 2009. Ibitigiri imaze kuja habona mu ntara z'uburaruko vyerekana yuko icegera c'umukuru w'igihugu Cyril Ramaphosa ari wafise amahigwe yo kuzohava atahukana intsinzi ariko ahiganwa cane gose na Madame Constanzana Dlamini Zuma.
Bitegekanijwe ko intumwa y'ishyirahamwe mpuzamakungu muri Yemen Ismail Ould Sheikh Ahmed acira ku mayango no musiko wa kabiri abagize urwego rw'ishyirahamwe ONUJEJO kubagiza amahoro n'umutekano ku isi. Ubwo ni ibintu byifashe muri Yemen umunsi umwe inyuma y'uko abagwanya ubutegetsi bishe ari Abdullah Saleh yahoze ari perezida wa Yemen. Abdullah Saleh yahoze kandi acuditse n'abagwanya ubutegetsi. Shuti rero mwakurikiranye ibiganiro vyacu n'amakuru kuri Radio Ijwi rya Amerika yo kuri isaha tuboneho akanya ku kubashimira no gushimira ingenieur yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Ali Maskarara yadufashije gushira hamwe ibiganiro n'amakuru twabashikije kuri isa kuri micro ari kumwe na Fidene Yongabo
afatikanije na Diane Nahazwe twemye twatwifurije kuranigwa mu banyu no mu vyanyu mugiraho mu bantu mu bahwe.